murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nabonye gutandukana ni Thomas Kamirindo ubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya 29 ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com naho ku maradiyo yanyu mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Turi mu Rwanda kuri FM 104.3.
Rero bizatuma bamenyesha amakuru batajya muri gereza, ahubwo mu gihe basanzwe bahamijwe n'icyo cyaha babaca amahera, babaca amafaranga cyangwa se babace izindi ndishyi izo arizo zose ariko zitarimo kubajyana muri gereza.
Uyu ni umunyamakuru w'umunyarwanda Robert Mugabe, umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice, arashima icyemezo cy'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite cyo gukura icyaha cyo gusebanya mu mushinga w'igitabo cy'amategeko agena ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Mu Rwanda kandi leta iratangaza ko ubukungu bw'igihugu bwazamutseho 8% mu 2017. Naho mu Burundi ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ONPR gihagaze neza mu mafaranga ariko abakukuruke bahembwa make. Ni ingingo nkuru z'amakuru yo mu biyaga bigari. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nkuko mubiza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana.
Rakoze Thomas Yahere muri Liberia. Komisiyo y'igihugu y'amatora yarayitangaje ko George Weah yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 61.5%, akaba yatsinze mu ntara 14/15 zigize icyo gihugu. George Weah afite imyaka 51 y'amavuko, yarushije uwarasanzwe ari cegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Boakai na afite imyaka 23 y'amavuko. Amatora yabaye ku munsi wa kabiri igice cya kabiri. Mu matora ya mbere Weah yari yarushije Boakai ariko ntiyagira amajwi ateganywa n'ibwirizwa shingiro kugira yemezwe ko yatsinze. Leta zimwe za Amerika kiri mu bihe by'imbeho nyinshi irenze urugero, cyane cyane mu bice byo hagati no mu buseruko, kandi ivyo ngo bigiye kubandanya gushika umwaka mushasha utangure. Abagendereza ibihe baragabisha abantu kwikingira cyane kugira ntibahure n'indwara ziterwa n'imbeho. Bavuga ko muri leta ya Minnesota imbeho iza igeze ku gipimo cya degre Celsius 37 munsi ya zero. Ibiharuro biheruka kuba mu mwaka w'1924. Ni mu gihe abanyagihugu bo mu gisagara cya Erie ni muri leta ya Pennsylvania ejo ku munsi wa kane bari bagikura neje yapima uburebure bw'imetero imwe n'igice yaguye mu ntango z'indwi turiko turarangiza. Amashyirahamwe yitanga mu gufasha muri iki gihe ntiyorohewe mu bihe bariko bagerageza gutabara abantu batagira aho baba basanzwe ba mu mabarabara, hamwe n'ingenzi zagiriye ingorane mu mabarabara atandukanye. Mu gisagara cya New York buramatari waho Andrew Cuomo yagabishije abanyagihugu biwe hamwe n'ingenzi zihurumbira ico gisagara kwitegurira ibihe bikanye bikomeye cyane. Ni mu gihe amamiliyoni y'abantu yitezwe mu kibanza cya Times Square mu mugenzo wama ubukumwa kutashe, aho baharurira hamwe amasegonda ya nyuma imbere y'uko umwaka mushasha utangura. Ibisagara bikomakomeye bibangamiwe n'imbeho kuruta ibindi ni Chicago, St. Louis, New York, Washington hamwe na Atlanta. Inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi yarafashe ejo ingingo yo kubuza ibivuko byose byo ku isi kwakira ubwato bune bwagirizwa gutwara ibidandazwa byabujijwe mu bihano mpuzamakungu byafatiwe igihugu cya Korea ya Ruguru. Ibyo byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP mu makuru rivuga ko ryakuye muri ONU. Iyo ngingo yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari itumbereye ubwato 10 ariko ubushinwa bwashigikiye guhana ubwato bune gusa nkuko amakuru ava muri ONU abivuga nta mazina y'ubwo bwato aramenyeshwa muri mwaka rero w'2017 inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi imaze gufatira Korea ya ruguru ibihano inshuro zitatu mu kwezi kwa munani ukwezi kw'icyenda hamwe no ku kwezi kwa 12 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uwa kane jo ko igiye kongera guha uburenganzira abanyaturukiya bwo gusaba viza kubifuza kugira ingendo aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yemeza kandi ko Turukiya yemeye kuzoza irayimenyesha imbere yuko ifunga umukozi wese wa ambasade ya Amerika. Turukiya yashimye iyo ngingo ya kuri viza ariko ivuga ko ataco yemereye Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yahagaritse gutanga viza ku banyaturukiya bifuza kwinjira muri Amerika mu ntango z'uyu mwaka inyuma yaho Metin Topuze umukozi wa ambasade ya Amerika i Istanbul muri Turukiya afatiwe yagirizwa ibikorwa by'iterabwoba. Turukiya nayo yaciye ifata ingingo yo guhagarika guha viza abanyamerika bifuza kwinjira muri icyo gihugu. Mu kuheraheza aya makuru, umuhari wa leta ya Kiisilamu wigambye ko ari wogavye igitero cyahitanye abantu 40 gikomeretsa abandi 84 i Kabul ku nzu irimwo ikigo ndangakaranga cy'abayisilamu baba shiite gifatanye umubano na Iran. Mu itangazo umuhari washize ku rubuga rwa internet ejo wavuze ko iyo bombe yatezwe n'umwiyahuzi kandi ya hanakoreshejwe n'izindi bombe zitatu. Muvugizi w'ubushikiranganyi bw'amagara y'abantu muri Afghanistan yabwiye ibinyamakuru ko abagore bane n'abana babiri bari mu bahitanywe n'ibyo bisasu.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi abakozi bajya mu zabukuru bahabwa agahembo gato. Nyamara ikigo kibahemba, ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ONPR gifite amafaranga menshi ku buryo kinayashora mu mabanki. Mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura, umuyobozi wa ONPR Valentin Bagorikunda yasobanuye ko amategeko abagenga ntaho avuga ko bagomba abanywanyi babo inyungu baronka. Fidelite Ishatse yaduteguriye inkuru.
Ikigo ONPR kijeje gutekanyiriza akadoza abakozi ba leta kiyazaje ushinga no kugwiza ubutunzi bwacu kuri wa kane mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru ku byaranguwe mu 2017. Valentin Bagorikunda arongoye ico kigo yavuze ko hari imitahe batanze mu banki natashimye kuvuga agaciro kayo.
Amahera twashize muri banki na mahera y'ingurane tuba duhaye banki ni ukugira nayo tuzanire inyungu. Ayo mahera rero twashize mu banki bita BND kubera ariyo banki yatwemerera inyungu iruta ayandi mabanki. Ayo sinokwirwa ndababwira muragenda mubaze Benede zobabwira nayo, ariko igihambaye nuko ubutunzi bw'abanywanyi tugerageza kwama tubuteza imbere.
ONPR hanini iraba abakozi ba leta bari mu shaka z'indero, abacamanza hamwe n'igice cy'abaganga bakorera ku mavuriro ubutunzi bwayo uri mu minwe ya leta. Ukaba nkako igice kinshi abanywanyi b'ico kigo bagizwe n'abigisha. Hisunzwe ibiharuro by'abanywanyi 193,390, abigisha ni 178,000 n'amajyana 31. Muri abo banywanyi 5,072 baramaze gukukuruka, ubu bahembwa agahembo kakukuruke, bakavuga kandi ko ari gato. Denise Habona Imana umwe muri aba bakukuruke.
Numva mbeshe mvuze ko kadushimisha kuko ni gato.
Bigera rero bavuga yuko iyo umuntu agiye gukukuruka aba agiye gupfa, nibyo rero?
Nibyo, barabivuga kandi biracyari ivyo kuko acaronka pansiyo adashobora kumufasha kubaho, kandi urumva aho bigoye. Umukozi wa leta kukuruka, ubuzima bwe butanguye kugoyagoya, indwara zimwe z'abasanzwe zitanguye kuza, akeneye gufata imiti kenshi, urumva rero ibyo byose bikoranye kandi akaba adafise aho yikora kugira ngo ivyo byose ashobore kubitunganya. Urumva ko bica bigora.
Mu gihe abanywanyi baronka agahembo gato, Tola ije valante wa goiku unda kuharicho wa hungu kila ya mafaranga ya wadandajwe.
Na kubu yuko mguharu wa pansio tuisunga matejeko. Na kubu yuko yuko tuliko tulaguizu gugutu unzi tuisunga matejeko. Matejeko na tabela tegu uye prime. Igihe ubwo butunzi bwiyongereye ntidushobora kuyitanga amategeko yarateguye prime mu gihe ubwo butunzi bwiyongereye ntacyo tumaze tutayitanga mugabo uko amategeko ameze ubu unye kugwiza ubwo butunzi no kugira ikigo kizobandanye gikora gushika
abakuru ko bahembwa muri ico kigo basaba ko kwihotegwa ari uko bufatwa cyo kimwe nabandi
Leta yosubira ku mugambi yari yagize mwiza yuko umuntu akukurutse yoronka pansiyo ifite n'isano n'umushahara yarafata niko bimeze n'ahandi hose niko bimeze ngaha mu Burundi wacu bafata pansiyo muri NSS niko baharurira ku mushahara Brit bahora bafata bo batanga ku interano bikaba ari byosutuma umuntu ashobora kuronka pansiyo ifite n'isano n'umushahara yarafata
ikigo ONPR kuva igishingwa mu 2010 intumbero yacu yari uko umukozi yohembwa hisunzwe umushahara yarageze ko mu kazi leta nayo amafaranga umutekanyiriza muri ico kigo nayo nyina kisunga agashariye umukozi abageze ko ivyo cyari gutuma gahembu kabageze mu zabukuru kisunura iyo ntumbero ntigeze ishikwa ko uko byakugwa na kera niko n'ubu bikiri haba mu gutekanyiriza umukozi kazoza canke mu kumuhemba yageze mu zabukuru ntiyisungwa umushahara yarageze ko yamara hisungwa umushahara w'ibanze ibi twavyiganiwe namwe baterereye ivyumviro Nishingwa, Jikiko, ONPR, Ibujumbura, Fidelite Ishatwe, Ijugi Amerika.
Mu Rwanda, ubukungu bw'igihugu bwazamutseho 8% muri uyu mwaka w'2017. Ni umuyobozi wa Banki Nkuru y'igihugu, John Rwangombwa, waraye abitangarije I Kigali mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Asumita Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Guverineri Rwangombwa avuga ko ibyashingiweho kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda bube bwifashe neza muri iki gihe ngo ari ibihe by'ihinga bitabaye bibi nk'ibyo mu mpera z'umwaka wa 2016 uyu muyobozi avuga ko ibyoherezwa mu mahanga byiyongereye ku kigero cya 53%. Guverineri wa Banki Nkuru y'igihugu avuga ko urwego rw'imari mu Rwanda rwazamutse Rwangombwa akavuga ko mu mezi 9 y'umwaka wa 2017 umutungo wa banki wazamutseho 17% ugereranije n'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize aho ububarirwa muri yari 2600 amafaranga y'u Rwanda ku bigo by'imari ciriritse umutungo wiyongereye ku gihe cy'icyenda n'ibice bitanu ku ijana bikaba bigeze kuri miliyari 142 n'ibice 4 amafaranga y'u Rwanda uyu muyobozi akishimira ko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe neza
ishimira yuko ubukungu muri uyu mwaka bwagaragaje kugenda buzamuka kurusha uko byari byatangiye bimeze muri buka ko igihembwe cya mbere ubukungu bwateye imbere rimwe n'ibice 7% gusa biza kurushaho kumera neza mu gihembwe cya kabiri bizamuka 4%, mu gihembwe cya gatatu bigaremera neza kurushaho bizamuka 8%. Iyo turebye mu bucuruzi bwacu mpuzamahanga ibyo twoheza amahanga byazamutseho 53% n'ibice 7%, naho ibyo tumiza amahanga bigabanuka rimwe n'ibice 4%. Ibyo bituma ikinyuranyo cy'ibyo twohereza amahanga n'ibyo dukurayo kimara 21% n'ibice 1%. Ibi bikaba byaragize ingaruka nziza rero ku ifaranga ryacu ko rihagaze mu kwivunjisha ku isoko ry'ivunjisha turabona uyu mwaka turangiza ifaranga ryacu ritaye agaciro ho gatatu n'ibice 0.7% ugereranyije n'uko ryari ryataye agaciro 9.7% mu mwaka ushize.
Banki Nkuru y'igihugu BNR itangaza ko kandi yagabanije inyungu fatizo amabanki ahererwaho inguzanyo ivanwa kuri 6% igezwa kuri 5.5% mu rwego rwo gukomeza korohereza banki uko zibona amafaranga ziguriza abakiriya bazo. Guverineri Rwangombwa avuga ko ibi bifite akamaro ko amabanki azabasha guha inguzanyo zihagije abakiriya bazo baba bazigana.
Tubona rero byaragize ingaruka nziza ku mibare y'ukuntu banki zitanga imyenda kubikorera ko mu mezi 9 ya mbere y'uyu mwaka inguzanyo zahawe abikorera zazamutseho 12.3% ugereranyije n'uko byari byazamutseho 8.18%. Dukurikije ibi byose twavuze bigaragaza impinduka nziza muri uyu mwaka kuko twarangije umwaka ushize ubukungu busa nawe ugenda bugana hasi ubu twabonye butangiye kuzamuka. Dusanga Banki Nkuru y'igihugu yakomeza gushyigikira umuvuduko w'iterambere uzahuka akanama rero ka politiki y'ifaranga kafashe icyemezo kugabanya urwunguko ngenderwa ho rwa banki nkuru y'igihugu kuva kuri 6% kujya kuri 5.5% muri iki gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2018 tugiye gutangira.
Nubwo inyungu banki nkuru y'igihugu itangira nk'inguzanyo ku mabanki yagabanutse ku kigero cya 5.5%, mu gihe banki ihaye umukiriya amafaranga umuca inyungu iri hagati ya 16% na 18%, bamwe mu bafite za banki mu Rwanda bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bakomeza kugurisha amafaranga yabo muri banki nkuru y'igihugu ku giciro gito, kuko abakiriya bo hanze bafite ubushobozi bwo kwishyura inguzanyo bahabwa mu mabanki ari mbarwa. Amabanki ngo ahitamo gushyira amafaranga yayo muri banki nkuru y'igihugu ku nyungu nke aho kuyaha abakiriya bishyura menshi, ariko nta kizere cy'uko azagaruka gihari. Umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu avuga ko kugeza ubu igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza cyagabanutse, aho cyari kigeze ku 8.2% muri Kamena, ariko ubu kikaba kigeze kuri 7.7%. Nubwo ariko abashinzwe iby'imari mu Rwanda bakomeje kwemeza ko ubukungu bw'igihugu bwifashe neza, ntawabura kuvuga ko hari ikiciro cy'abanyarwanda babyumva nk'inzozi, cyane cyane ababaho mu bukene bukabije batabasha kubona n'ifunguro rya buri munsi.
Ntabwo biboneka buri gihe kubera ko kazi kabuze turya ari uko imodoka ije mu mucanga imwe tukabwirirwa.
Ubwo nimba natumbi nkabona imirongo imwe y'ibishyimbo ya 500 n'ikiro cy'ubugari cya 400, inyanya zo umunyu ubwo ni ukubirira dore imwe y'ibishyimbo ushobora kuyirya nka 4 kubera ko ari ibifite ubugari ibiro bibiri, wenda ibiro bibiri ushobora kurya nk'iminsi 3 cyangwa iminsi 4 kuko ntabwo twe turiraguha kubura ubukene bwacu twishyuti.
Ufata ikiro cy'ubugari ukigabanye umuryango w'abantu 5, ni ukwihangana no kwizirikwa.
Nubwo hari abaturage bamwe bagaragaza ko ubukungu bwabo butifashe neza, guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda yemeza ko muri izi mpera z'umwaka wa 2017 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku kigero cy'8%, kandi ibiciro bikaba byarazamutse kuri 2.2%. Avuga ko mu ntangiriro z'umwaka utaha 2018 ibiciro bitazazamuka kurenza 3%. Ibi nasanga abaturage badakwiye kugira ikibazo cy'izamuka ry'ibiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mu Rwanda nanone abadepite baraye batangiye gutora itegeko rihana ibyaha. Mu mushinga waryo icyaha cyo gusebanya cyavuyemo. Diane Nini nahazwe yabajije Robert Mugabe uko bagenzi bacu mu mwuga babyakiriye mu Rwanda. Robert Mugabe ni umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice.
Iyo ngingo twayakiriye neza kuko n'ubusanzwe twe twakoze inama y'abamenyeshamakuru bose bo mu Rwanda, twumvikana yuko twandikira Parlement tubasaba yuko iyo ngingo yo gukura icyaha cyo gusebanya mu gitabo mpanabyaha cy'u Rwanda yavamo, kuko yabibangamiye cyane itangazamakuru, bikabibangamiye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ariko nyine nubwo ibyo babikoze hari hacyariho izindi ngingo nazo zijyanye na defamation barekeye. Izo nazo kandi ni ingingo zikomeye cyane, uburyo zishobora gusanga abanyamakuru bose bari muri gereza.
Kuba bayikuye mu nteguro y'itegeko rihana ibyaha ikaza mu mategeko agenga ubuzima bwa misi yose harimo n'imiryango, biza byungura iki mu itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda?
Biza byungura yuko mu nkuru bazajya bavuga zo arizo zose, umumenyeshamakuru mu yavuze inkuru azayikora adafite ubwoba yuko uwayumva wese cyangwa uwumva wo bavuze ko yatekereza yuko barimo kumusebya, kubera ko biragoye cyane muri sosiyete zikiri inyuma ntabwo batandukanya kritike no gusebanya. Iyo umunenze atekereza ko wamushebeshe, ibyo rero bizatuma abamenyeshamakuru batajya muri gereza, ahubwo mu gihe basanzwe bahamijwe n'icyo cyaha babaca amahera, babaca amafaranga cyangwa se babace izindi ndishyi izo arizo zose ariko zitarimo kubajyana muri gereza.
Muravuze yuko abanyamakuru mu Rwanda ahanini mushima iyo ngingo, ariko ibyerekeye ubwisanzure mu kumenyesha amakuru kuri uno mwanya byifashe gute?
Biracyarimo ikibazo, nubwo defamasiyo bayikuyemo harimo izindi ngingo zigera kuri 3 zijyanye no gusebanya. Iya mbere ari nayo ikomeye cyane, hari icyaha cyo bise muri mushinga se ngo gusebya umukuru w'igihugu. Kritike ariyo yose ishobora kuba ku mukuru w'igihugu ugashobora kwifata nko gusebya umukuru w'igihugu akagufunga imyaka itari hasi y'imyaka 3. Kandi hari ingingo ivuga gusebya umukuru mu bagize inzego nkuru za leta, no kuvuga abadepite, abasenateri, abaminisitiri, so biroroshye yuko abo bayobozi twa tubavugaho kubera ko umwuga wacu wa buri munsi ni uwo kumenyesha amakuru kandi amakuru ntabwo yikorakorwa n'abantu harimo no kunenga no kugaragaza amakuru y'ibintu bitagenda neza mu gihe rero uzaba unenga ibitagenda neza ku muyobozi azajya kureka defamasiyo bakufunga byibuze hagati y'amezi atandatu no kugera ku myaka itatu hamwe n'amafaranga ibyo rero ni ibintu bigikomeye urugero nkanjye ejo bundi najyaga mu Busuwisi bangarura ku kibuga cy'indege haza umuyobozi wa CID ambuza kugenda arambwira ngo hari kese ubwo bakurikiranye muri Benilisesi ngo nubira cyakomeza investigatio bakora iyo myaka yose batanzana mu butabera n'investigatio nyabaye ariko ukabona ari uburyo bwo kukubuza gukora umwuga wawe kindi iyo investigatio bakora na kindi bambazaga no mwaka wa 2006 bambazaga ibintu bijyanye n'umwuga wanjye ibyo nanditse critique nanditse z'abari opinion ari inkuru twakoze z'abantu baba victime bagiye baba victime n'ubutegetsi ubwo aribwo buviora droit zabo ariko bakabyita yuko cyewe ndimo gusebya igihugu ndimo ndagambarira igihugu ndakorana n'abanzi b'igihugu ibyo tukabona kikiri ikibazo gikomeye cyane kuba wakwisanzura nk'umunyamakuru ugakora umwuga wawe niyo mpamvu ubona cyane abamenyeshamakuru bo mu Rwanda hari kwiniga mu bitekerezo mu mwuga wawe ukawukora utisanzuye kubera pression izo zose gitutu baba gushyiraho.
Robert Mugabe umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa The Voice tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Mu gihe yiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yavugaga yuko naramuka atowe azahindura byinshi mu birebana n'ibyo igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora mu mahanga n'uko zihakora, agereranije n'abari abakuru b'ibihugu bamubanjirije. Inkuru ya William Gallo ari Washington DC yasubiwemo na Pierre Craver niyo nkuru.
Mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwaka uheze, Donald Trump yamaye idogera ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifasha mu bya gisirikare mu bindi bihugu byo ku isi gushikaho kiba igice kinini mu byashikiriza mu majambo yiwe. Yavuze kenshi ati twakoresheje imiliyaridi zirenga ibihumbi bitandatu z'amadolari mu gice cyo mu buraruko bwo hagati, ayo twari kuyakoresha mu kubaka inshuro zibiri igihugu cacu. Mu mwaka wiwe wa mbere ari ku butegetsi, ibiharuro by'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi byerekana ko Trump yagerageje kugwana kugira ngo arabe ko yoshira mu ngiro umugambi wiwe yise wo gushira imbere Amerika ku isi iyo hageze gukoresha ingufu za gisirikare. Aho kuba ibyo, Perezida Trump amaze kurungika abasirikare b'Abanyamerika benshi mu bice birimo intambara mu buraruko bwo hagati no muri Aziya y'Amajepfo. Ibisasu byinshi by'amabombe biramaze gutegwa mu bihugu bya Iraq, Siriya no muri Afghanistan. Ikindi nuko yateje imbere uburyo bwo kwica ku isi hakoreshejwe indege zitagira abadereva. Icyongere ko rero nuko ubu bigoye kubona ingene politiki y'amahanga ya Perezida Trump idashingiye ku gutera mu bya gisirikare nk'abari imbere yiwe muri ico kibanza cy'umukuru w'igihugu, atari uko Trump asa n'ukoresha ingufu nyinshi za gisirikare ugereranije na Barack Obama nk'uko byemezwa na Christopher Priblo umuhinga wo mu kigo cy'ubushakashatsi cyitwa Cato. Muri Afghanistan ingufu zagwijwe na kabiri. Ego niko birashoboka ko atangwana ruhasha iboneka yosigura politike ya Perezida wa Amerika Donald Trump muri Afghanistan, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze imyaka 16 zigwanya abihebyi b'abatalibani. Imbere yo gushikira amabanga yo kurongora igihugu, Trump niwe wa mbere atemera intambara akabifata mbere nko gufisha ubusa ubuzima bw'abantu hamwe n'amafaranga, yanasaba ko abasirikare bari muri izo ngwano bokugwayo. Ariko mu mezi atandatu ya mbere y'intwaro yiwe, Perezida Trump yarivuguruje afata ingingo nyabona yo kongereza uburyo Amerika ikoresha mu ntambara muri Afghanistan. Ibiharuro by'igisirikare cya Amerika nabyo byerekana ko ibisasu by'amabombe ategwa muri Afghanistan n'ihuriro ry'igisirikare cy'ishyamwe OTAN yiyongereye inshuro zitatu muri uno mwaka w'ibihumbi 2017 hagereranijwe n'ayatewe mu mwaka uheze. Ibitero by'amabombe bizonabandanya no mu mwaka w'ibihumbi 2018 kugira ngo igisirikare cy'Amerika kibandanye umugambi wo kugwanya abihebyi bamaze kumenyekana. kuva Donald Trump abaye perezida igitigisha abasirikare n'abasivile b'abanyamerika bakora mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi barungitswe mu buraruko bwo hagati no mu buraruko bwa Afrika ciyongereye ibice 31% ku ijana. Ibi nivyemezwa n'ubwo bushikiranganje. Abarimwo abari mu bice bizwi ko birimwo intambara nko muri Iraq, Syria na Afghanistan, hame rero no muri Kuwait, mu bice by'Abarabu, muri Qatar n'ahandi. Igisirikare cya Amerika geruka kwemanga kandi ko gifise abasirikare 2000 mu gihugu cya Syria, no kuvuga barenga inshuro 4 uko bamwe mu bategetsi b'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bari babivuze. Icegeranyo geruka gusohoka cerekana ko nubu abasirikare ba Amerika bataragira gukura karenge muri Syria. Ku ntwaro ya Trump niho Amerika iteye amabombe menshi. Ihuriye mpuzamakungu rigwanya bihevyi ba leta ya Kiisilamu muri Iraki no muri Syria ririko ricucagira ibisasu vy'amabombe inshuro 30% muri uno mwaka w'2017. Ivyo no kurusha uko vyagenze mu myaka y'imbere nkuko ibiharuro bivyerekana. Ni mu gihe ubwo rugamba ruriko rurahera kuko n'umuhari rwabo bihevye uriko uratsindwa buke buke. Ugukoresha indege zitagira abadereva navyo nyene vyarabandanije no mu bindi bice, aho ni mu bihugu vya Yemen, Somalia, Pakistani no muri Libya. Ivyo no kubandanya urugamba rwa perezida Barack Obama wo kugwanya abansi karuhariwe. Nimba perezida Obama yarongereje inguvu mu mugambi wa Amerika wo gukoresha indege zitagira abadereva, Trump wewe yaragwangereje inshuro nyinshi cyane uravye ibihugu ukoreshwamo. Ivyo bivugwa n'umushakashatsi mu buhinga bw'indege zitagira abadereva Rachel Stahl mu kigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'umutekano n'ubutunzi citwa Stimson Center, ico gikorera mu gisagara cha Washington DC muri Amerika. Muri Yemen, ibitero by'indege za Amerika vyiyongereye inshuro 3, no muri Somalia uno mwaka ibitero nk'ivyo vyaragwijwe na kabiri ugereranije n'umwaka uheze. Ivyo vyemezwa na Jessica Parkes akorana n'ibiro vy'abamenyesha makuru bakunze gukora amatohoza akabakurikiranye hagufi imbere n'ivyerekeye indege zitagira abadereva. Uwo avuga ko ibice bitari bike vyagizwe nk'ibice bikomeyemwo intambara bigatuma Amerika icucagirayo ibibombe. Igisirikare ca Amerika gishobora no gutera amabombe vuba muri Niger, ni nyuma yaho ico gihugu ca Afrika gihereye mu kwezi guheze uburenganzira Amerika bwo gucisha hejuru yaco indege z'ingwano zitagira abadereva. Nta gitangaje kirimo, abahinga bamwe bamwe bavuga ko iyo migambi ya gisirikare ya perezida Donald Trump idatangaje. Nka Preble wo mu kigo cy'ubushakashatsi Kato avuga ati, mu majambo nka yose ya Donald Trump aciyamamaza eka n'imbere yaho gato yerekana ko ibyo gukoresha inguvu bizokwiyongera. Aciyamamaza, Trump yarigeze gufobeka avuga ko azotera ibibombe abihevyi b'umugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Yemeje kandi ko azokwiha igitoro nko kwisubiza ibyo batakaje mu bya gisirikare mu bihugu nka Iraq na Libya. Umuhinga Preble avuga ko ivyo bidasigura ko perezida Trump azoreka kugwana intambara n'atazikunda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump siwe mukuru w'igihugu wa mbere bigoye gushira mu ngiro ivyo yemeye mu kwiyamamaza. Na perezida Barack Obama yari yaremeye ko azokura abasirikare muri Iraq. Yarabikoze imbere yuko ikiringo ciwe gihera, ariko yaciye asubira kubarungika kugwanya intagondwa za leta ya Kiisilamu. Muri ibi bihe byo gusozera umwaka, aho ni nko kwibutsa ko kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu wa Amerika bemera ko bazokora byinshi mu migambi yabo y'amahanga, ariko iyo hageze kubishira mu ngiro bikaba umugani kuko biheza bikabata ku amazi.
Nshuti zacu, radio yanyu Ijwi rya Amerika irakomeza ibiganiro, maze rero mukomeze mugubwe neza, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.